VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatwumva mwese aho muri mukurikije ijwi rya Amerika, ndabasuhuje kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi ikaze.
I speak to you now as your partner and friend. To Burundi's leaders, now is the time to put aside the language of hate and division. Follow through on your commitment to participate in an internationally mediated dialogue outside of Burundi. After all, real strength is the ability to unify a country, not tear it apart.
Uyu ni President wa Leta z'Ubumwe za Amerika, Barack Obama, mu butumwa bwiharageje ku Barundi uyu munsi, ababwira ko aganira nabo nk'umuvandimwe wifuza ko Burundi bwatera imbere, ko Burundi bwagira amahoro, kandi asaba abayobozi b'Burundi kunga abarundi bitabira ibiganiro byabera hanze y'igihugu ku neza y'Abarundi. Iyi nkuru ku butumwa President Barack Obama ku Barundi niyo twibandaho cyane muri uyu mwanya, tubagezaho kandi n'izindi nkuru ahanini zigaruka ku mutekano muke uri mu gihugu. Nawe ahuri, komeza wumve radio Ijwi rya Amerika, nawe kandi ugifungura radio yawe ikaze ku Ijwi rya Amerika. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatandatu tariki 14 y'ukwezi kwa 11/2015 yagejeje ijambo ku Barundi. Ni ijambo ryihariye yabasabye kunga ubumwe kugira ngo bubake igihugu cyabo. Ni ijambo Perezida Barack Obama yanyujije ku buryo bwihariye kuri radio Ijwi rya Amerika. Ni iminsi ibiri kandi inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU ifashe umwanzuro usaba Abarundi kugirana ibiganiro bidaheza kandi byabera hanze y'igihugu. Tubagezeho iryo jambo.
Amahoro. This is President Barack Obama. Today I want to speak directly to you, the people of Burundi. Burundi is a proud and beautiful country, but in recent months, the future of the land you love has been put at risk. Leaders have spewed hateful rhetoric. Terrible acts of violence have taken the lives of innocent men, women, and children.
Amahoro, njewe Perezida Barack Obama. Uyu munsi nshaka kubashikiriza ijambo amasomo yandi Abarundi mwese. Burundi ni igihugu ciwashe kandi ciza. Yamara mu mezi aheze kazoza ku Burundi mukunda cane, karahuye n'intambamyi zishobora kujana Burundi mu kaga. Abatetsi barashikirije amajambo y'urwanko, harabaye ubwicanyi bukabije bwahitanye ubuzima bw'abantu ataco bazira, abagabo, abagore, hamwe n'abana. Kubera kahise ku Burundi kabayemo abakuba, turaza abahantu ubwicanyi hamwe n'ubugizi bwa nabi nk'ubwo bushobora gutwara igihugu. Muri iki gihe murafise akaryo ko guhindura inzira. Zongeye ntimuri mwenyene. Mu gihe cy'imyaka myinshi, ibihugu n'amashyirahamwe byo mu ntara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarakoreye hamwe mu gufasha kubaka igihugu gikomeye kandi kirimo amahoro. Ndiko ndabashikiriza iri jambo ka bugenzi kandi ka bucuti dukorana. Kuri mwebwe namwe bategetsi murongoye Uburundi, ubu ni igihe cyo kubavanura n'imvugo ituma haba indyane n'urwanko. Nimushire mu ngiro umugambi mwemeye wo kugira ibiganiro bihagarikiwe n'umuhuza mpuzamakungu bizobera hanze y'Uburundi. Kanatsinda inguvu nyazo n'ubushobozi bwo kunga ubumwe bw'igihugu, ntabwo ari ukugicamwo ibice. Kuri mwebwe namwe basirikare b'Uburundi mubonwa nk'abantu bafise ubushobozi bwo kurengera indyane, murashoboye kunga ubumwe. Muri abana b'Uburundi barimwo abagabo n'abakenyezi, mwarafashije mu gikorwa cyo kubungabunga amahoro mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Ubu murashobora gufasha kubungabunga amahoro mu gihugu mu kwirinda kwisuka mu vyerekeye indyane za politiki maze mugakingira Abarundi. Namwe Barundi mwese, nimwibuke ibintu mushobora kurangura gihe cyose mugiye hamwe mukaba umwe. Nimwibuke ukuntu mwavuye mu bukoloni mukubaka igihugu gishasha, nyuma yaho muviriye mu ngwano, mwarakoze muraheza murubaka igihugu. Mwarabonye ko hashobora kuboneka kazoza keza karimwo amahoro. Ntimwemere kwihiganirwa ry'ibyicaro vya politiki canke amajambo y'urwango abakura muri ako kazoza keza karimwo amahoro. Muri bamwe kandi ubu nico gihe co kwiyamiriza ubwicanyi hamwe n'ubugizi bwa nabi. Ni gihe co gutangura igikorwa gihambaye co kunga ubumwe. Kazoza k'igihugu canyu, kazoza mwifuriza abana banyu kari mu minwe yanyu. Murakoze cyane.
And now's the time to stand against violence and to begin the hard work of uniting. The future of your country, the future you want for your children, is in your hands. Murakoze Chane.
Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu butumwa bwihariye ku Barundi, abayobozi, abayoborwa, ndavuga abanyagihugu, kugira ngo bunge ubumwe mu gihugu cyabo. N'ubutumwa mumaze gusemurirwa na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. N'ubutumwa kandi Perezida Barack Obama yanyujije ku buryo bw'umwihariko kuri video ku Ijwi ry'Amerika. Nta handi mwabukura. Iyo video abafite ibyuma kabuhariwe mushobora kurikurikirana kuri za telefone zanyu cyangwa se ku byuma bya mudasobwa ordinateur. Ni ijambo kandi Perezida Barack Obama yagejeje ku Barundi mu gihe inzego zabikurikiriye hafi zitangaza ko abantu barenga 240,000 bamaze guhunga u Burundi. Ni ijambo kandi rigezweho mu gihe abantu bagera kuri 200,000 barenga bamaze guhitanwa n'urugomo n'ibikorwa by'ubwicanyi. Ubu twababwira ko abenshi mu bahunze u Burundi babaye impunzi bacumbitse mu nkambi zo mu bihugu bya Tanzania, u Rwanda na Congo, n'ibihugu bituranye. Dukomeze tubageza amakuru yibanda ku Burundi. Mu ntara ya Muyinga iri mu burasirazuba bushyira amajyaruguru y'igihugu, abana batatu mu muryango umwe wahitwa Ruganirwa muri komine Muyinga bahitanywe n'igisasu cya grenade cyaturikiye mu rugo rumwe. Muri iyo ntara kandi ya Muyinga hari umugabo waraye akomerekejwe n'amasasu yarashwe n'abantu batashoboye kumenyekana ariko ipikipiki. Ni inkuru twakurikiranye na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ukorera muri ako karere ku Burundi.
Mu rugo kwa bakanibona Alexandre umunyagihugu wo ku mutumba Ruganirwa muri komine n'intara ya Muyinga, niho grenade yahitanye abana batatu harimo babiri biwe yaturikiye mu gitondo cyo kuri uwa gatandatu. Uwonye n'urugo yiganiye Ijwi rya Amerika uko vyagenze.
Hanyuma mu gatondo ndazuce ngo maje ku birusangi ari umuntu umugenzi ashaka gutora amashashi ngo aze gutera ibitoki. Ngiye kuyamwe kantu mu itongo hamacha akanyarumba ikintu gize ngo tse tabese basha none ko ari ne wacu ari arantu ari biti bitwa ngo ni misuna cyo gitero gisize muziko utagisatuye kiraturika cyane kikumvikana cyane nama nari nibaza nkumbura ati nkumbure nico giti bacanye batagisatuye cyo tubifata mine ne utuma twibere mu itongo haci akanya nyumvise gende arigize ngo pa yasanye cyanje kurara ngiye kuraba sanga mwa abana nyene bose barambicye ngaho bahwereye bose.
Hari abatashimye kuvugira kuri mikro yacu bagiye bagaragaza amakenga ko iyo grenade yihaye inkumbi yoba yaritunzwe muri urugo rwa turikiyemwo n'urugo avyamirira kure.
Naba sinova ngo afina cha grenade kuko nta n'umuntu umwe bayabwana yibone no munzu. Nta n'ene ngo anatunge. Je none kiratu cakazi naho rantunze munzu. Naho bagiturira kubera navuga ati nkubona ashobora kuba ndi ku kazi bakaza gusaka. Hari madamu wenyine. Ugasanga cyo bidimo biteye ngo naca bikanza kumugarura nkumbure nza kwisikura ati nica kazi madamu yamaje kuja mu gasho. Sinagira ndagitu naye nari gituye no munzu nta cari no munzu. Munzu iwanje hagaragara. Sinumva ikintu n'acuba carapfuye bwo nahonze. Ye caba ari co mu yari co kiri munzu iwanje ho bumva chaturikira haruguru. Aiga turikira kiraturikira ahantu ho muryango ariko urabona ko caturikiye ahantu mu rugo sindanasobanuki kuko nabo nari kubaza bakubaci ubwenge umwe n'urya wabonye nyine akuze yundi n'urya mukurikira none nari kubaza ati mbege ibintu bimeze gute mugabo nta na kimwe no bankibaza nde nkubu umva naje naguye mu gahunda
barakamfitiye Jean Berikimas umukuru w'umutumba Ruganirwa aguma hafi y'umuryango wabuze avuga ko bitoroheye n'ababifisemwo ubuhinga kumenya ico kigwanisho iyo caturutse.
Twebwe ibyo bintu ntabyo tumenyereye ku mutumbi wacu kandi nk'abajeje gutohoza ababikurikiranye babyigiye uko batubwiye icyo kintu bakibonye ni kintu na twebwe naho tutabizi ni kintu cyari kiguye ingese cyabonekana nuko cuba kivuye nk'ahantu cyari cinyimbe kiguye ingese kuri ibyo bisigarira byacu umva ababijejwe babinonosoye batubwiye neza bazabana tubwiye ati ntaho twerekana ikintu cyo bacavuye stikusa n'ukomeza kwihangana nk'imijyango yabuze muri meshanye nk'abajeje intware umufasha abantu gushingurana abantu baniteka mungera muri meshi imijyango yabuze muri make n'ico nashobora gusigura je
ico bikoze abanyagihugu bagiye baturuka mu bucimbiri butandukanye bwo ku mutumba ruganirwa baje kuraba aho ibaragyagwiriye bavuga ko ivyabaye bibateye ubwoba n'agahinda
kwego twabyumvishije mu gitondo nyene icyo kintu kivuze twaguye mu gankundwa nyene atakindi ntabo babize ukuntu byagenze yemwe twese twakunganye nyene turaza kuraba
ashikeye kubera turiye hepfo kumwanga tujye turi bucungera nyene turaba twavyakira gute n'ubwoba nyene ubu twese nyene dufise ko twese nyene tubona kumwanga bizodushikira tutazi iyo biva n'iyo bijya tweza tukagira gute twebwe nyene twatwibereyeho nyene mu mahoro nta na kimwe twari kigere twumva urumva twebwe nyene icyo twasaba ubutegetsi bwa hejuru nikuza nyene hanyuma bagaheza bakaturabira ibyo bigwanisha ahantu byabihagaze kuko twebwe nta naho tubona nta nuko tubica nikandi ati ibintu nyene bya biri mu iyi nzu ntabyo tuzi
twarondeye musitanire wa komine Muyinga ariko ntitwashoboye kumusanga ku biro vya komine aho asanzwe akorera yatwakiriye kuri telefone yiwe atumenyesha nawe nyene ko atashoboye gutora aho iyo grenade yoba yaturutse twagerageje kurondera urongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga amatelefone yiwe abiri yose twamurondeye kugira ngo tumenye igikorwa cy'igipolisi aho giteye yarazimije icyo twashoboye kumenya nuko abana babiri bakomeretse cyane bahavuye bajanwa mu bitaro by'Ingozi Ntera Mihigo Filipo musitanire wa komine Muyinga yabwiye ijwi rya Amerika ko abo bana babiri babungururije rimwe n'ubundi munyagihugu azwi ku izina rya Nkurikiye Ndereya wo ku mutumba Kavumu muri komine Muyinga zone ya Rugari yaraye akomerekejwe n'amasasu menshi yarashwe n'abantu batarashobora kumenyekana mu maguru ayo makuru twahawe na musitanire wa komine Muyinga avuga ko abarashe uwo mugabo yari ku ipikipiki bamutegereye avuye muri komine ya Butihinda agira ngo yinjire muri komine ya Muyinga atashe iwe i Muyinga Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
dusangira ijambo
Dusangire ijambo
dusangire ijambo
Turabararitse ikiganiro dusangire ijambo bwo naheje mu gitondo isa 12 nkuko bisanzwe muzakurikira ikiganiro kijyanye n'ikiganiro cyo kwitegeko nshinga rivugururwa mu Rwanda ubwo rero ni kwijwi ry'America ejo mu gitondo Dusubire gato mu Burundi umunyamakuru uyobora ikigo cy'itangazamakuru Iwacu Kaburahe Antoine ategerezwa kwitaba ubutungane ku wa mbere mu idosiye bifitanye isano n'abashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi mu kwezi kwa gatanu gushize ubu turi kumwe kuri telefone na Bwana Kaburahe mbanje kubasuhuza amahoro Bwana Kaburahe murakomeye
mwiriwe
nizeye kunyumva neza
ndabumva neza cyane
niko ye Uyu mutahe wakugejejeho muri make ninde wawe usinye waturutse he?
Uwo mutahe twaburonse ejo nyuma ya saa sita ku muhingamo ni umutahe tubwira ko dutegereza kwitaba muri parike ku munsi wa mbere igihe cy'isaha zitatu zo mu gatondo ukaba ari umutahe wasinye ko umuntu witwa Ntakarusho Barbatus ngo ni mu ndabita mazitokire ndibaza ngo tukatuza kubaza ngo byerekeye ngo dosiye ngo ya coup d'etat ya ni mu kwezi kwa gatanu bya bindi byo guhirika ubutegetsi byagombye kuba hano mu kino gihugu mu kwezi kwa gatanu
none se nk'umunyamakuru wowe iyo dosiye ya coup d'etat hari aho wabuhuriye nayo impamvu ni iyihe
eka na namwe duhuriye byo za kudeta nta ntazenzi ntazendimwo wanashaka kiya gihe binaba twebwe twarahagaritse gukora twarahagaritse kwandika n'urubuga rwa internet turaruhagarika nta bintu byerekeje kugera twigeze dukorera ko umva nta muzikuri si ndumva cyo bantubiye ko yaratangaje mbere n'abantu benshi no mu bagenzi banje n'abandi bagira ati ngira aho hari ibindi bigamije bamwe bambwira bati uraraba neza byo hari ibindi barondera bamwe bati ahubwo uraba neza ukinjure je ndavuga nti nshora kunyegeza nshora guhunga atatu ni yagiza atatu ni nona kuambiri rero nitabe bambaze nishure ari byo nzitabivuge ari byo ntacyo nazo nzovuga mugabo kuganje sinumva mbere nyuma y'amezi atandatu je wico cyo nzobangiye kuvuga imbere y'ubutungane kuri iyo dosiye atanakimwe ndayiziko
uti nta makenga ariko biteye impungenge nta kintu na gitoya se wikeka muri make cyane
reka n'ukuri nta na kimwe nta ntacyo mbona ntacyo mbona nicyo gituma atabwoba jeva afise hajya umuntu agira ubwoba yazi ko hariho ikintu yoba yiyagiriza ntazakimene yiyagiriza muri ivyo bintu
ndagushimiye cyane ni umunyamakuru Kaburahe Antoine ni umuyobozi w'ikigo cy'itangazamakuru Iwacu mu Burundi azitaba ubutungane ku wa mbere ndagushimiye cyane kandi ukomere kubakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda umwanya ukurikira tuwuharira nanone uyu munsi uko abanyagihugu mu Burundi bakije ijambo rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yabagejejeho uyu munsi ariko mutwihanganire gato uyu munsi ntitubashe kubagezaho ya kinamico intamenwa buriya naho butamura twihanganira mbabwire ko icyo kiganiro ngira ngo mbagezeho mu kanya ni cyo mugenzi wacu Thomas Kamere amaze kujyana n'abatwumva n'abanganga b'ijwi rya Amerika bo mu Burundi bavuga ku ijambo rya Perezida Barack Obama.
Duhamagare firme wiriwe
wiriwe neza
urakomeye
ego ndakomeye cyane
nuko rero vuga nawe amakuru yawe
ubwa mbere nagomba gushimira uwo mu Perezida w'igihugu gikomeye nk'icyo twatumvise avuze ikirundi n'ukuri turumva yuko atwitayeho ama ikibiwa n'icyumvi kereka arashe n'ikibona ndibaza aho ngaha ababiyita ngo ababiyita baradutwara ndibaza yuko baba bumvise yuko abateye akama yuko boja mu biganiro nibaza yuko nabo muri opposition boja mu biganiro
yego
ibyo biganiro tukivuze yuko byobera hanze y'igihugu nkuko nabone yabivuze muri iryo jambo ama nagomba kugaruka kunama ya y'umutekano wawe ni ibyo bashize ko baravuze yuko umuntu azobera intambamyi ibiganiro yuko bashobora kuzomufatira ibihano ndibaza yuko bo bitangura kuko ndabona yuko umugambo CNDD-FDD inzira urimwo sinzira y'ibiganiro kuba bashyireho ikintu cy'umugwi ngo ngujejwe ngo ibiganiro ngo mu by'abanyagihugu umengo nta biganiro bariko barashaka yifuza yuko ibyo bihano batangura kubifata ubu
bakabifatira nde
bakabifatira leta y'u Burundi abategetsi b'abadede umengo nta biganiro bashaka nibo bonyine bavya nka abasenedevudede nibo banka ibiganiro kuko abandi bose barundi bose barashaka ibiganiro mugabo bakabandanya bahunga ibiganiro banka yuko mubashyizeho umugwi ngo ujeje ibiganiro nibo bagomba yuko utorera inyishu ibiganiro tukabona umugwi atakinye uzofasha abarundi
none se ubwo we ku giti cyawe kubivugiye kuri radio ngo babafatire ibihano hari ukundi kundi wabikora kugira ngo abongabo usabe ibihano babimenye ko wabivuze
none ko tuvugira kuri izi radio zanyu twibaza ko kuba wabyumva none nimwabibamenyesha
yee ubwo rero twizere ko babyumvise urakoze cyane
murakoze namwe
radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Innocent nawe arategereje kuri telefone Innocent wiriwe yee ngaho rero nawe umwanya ni uwawe
yego twashimiye ijambo rya Obama none yadukeneye ngo intumvikane isore gishyira ibibazo by'uhanze none gihugu nk'ihana kijya cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umukuru wacu akakiraho ngo avuga ati rero ni mwite ineza yanyu nyumva kumisha nawe nyine mba tumeza kukita kuko hano abategetsi hano indongozi ni uko bakumva ako kama yabateye hanyuma bakumvika
yee ijambo nawe ubwawe waryiyumviye
naryiyumviye atubwira ngo tugire amahoro mu Kirundi ibyo byantangaje umuntu nk'uryo
Innocent urakoze cyane
murakoze namwe kubona mwana ya kamo
yee Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho dufite Gervais wiriwe urakomeye
ego murakomeye namwe
yee turakomeye rwose umwanya ni uwawe rero
ego nagombe icambere mvuga Mga kuchiozo magombo moza ya Faransa kuhisanga jaraiwa kukitewa charaya kiwa waeko. Ya wadu chane uudzimani katiha abgamara sasete nabu aswira kukoneka. Hanyuma nga kirengera abantu mu isanzwe baca bagenda kunuze kuma WhatsApp yabo kuma Facebook baca bagenda bakandika ko ngo je suis France ngo biki n'iki je suis Paris aroke mu Burundi naho ne hirwa harapfa abantu mugaba batandika ko je suis Burundi
abarundi ni mu byandike
eh nawo mu isanzwe ni abyandike
eh
hanyuma ama kukintu naco kinuze cuko abantu b'abasirikare boza muntu zo mu gihe cy'u Burundi Jembona atari umuti ahubwo abantu z'Abarundi bonyene bari bakwiye kuja hamwe nyene bakicara kubera mu gihe bamaze kuva hanze sukuva ko bazabazanye umutima w'urukundo bazaniye Abarundi bi usumbya Abarundi bene wabo bavukana
Urashaka kuvuga babasirikare bo muryango wabibumbye
Eh
Muteza amatwi radio ijwi rya America mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare Alexi wiriwe
Mahoro neza
Ye na mahoro
Nashaka gushikiriza bwa mbere icyumviro cyanjye ku kigo cya Amerika.
Yego.
Bwa mbere mba ndagushimira umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashoboye kutwiyumvira ko ku Barundi. Bwa mbere nkamushimira cyane kuko akigoro bariko baratubwira hanyuma tugarutse ku bibaye abatwebwe Barundi. Ni kuri byo nagomba nsabe abanyepolitiki ibiganiro biriko birategurwa nabyo babyitabe bafise intumbero y'ugutorera umuti ingorane Abarundi barimo basizwemwo na n'uyu yaho yarongoye igihugu Nkurunziza perezida ni kuri dusabe ko bokwitabana umutima w'ugushaka gukemura ibibazo biri mu Burundi batibagiye ingorane yatumye tujya muri ibi bibazo turimo amafunga akaduhari ibivomo imfashanyo ziriko zirabura abana b'u Burundi bariko barapfa bagira umuntu umwe wenyine yagize amarara y'ubutegetsi akanga kubuvako
ye Alexi urakoze
icyo nashaka gushyikiriza kindi
gagufiya cyane
nabo nagomba gusaba na cyane cyane inzego z'umutekano
z'u Burundi
ko zoraba na tonyine bireke guherendwa n'umuntu ariko arava ku butegetsi bucagenda turabona ko ariko arakodikoresha mu kwica abanyagihugu ariko bamenya bo ariko bica bene wabo kwezo bazobibazwa natwe twarangaye ubu turi mu buhungiro ariko tuzota turizige ko tuzotaha ubushi cya kimuti
uri mu buhungiro hehe
ikasuru muri Tanzania
ye urakoze cyane
saba nawe murakoze mungire ibihe byiza
ye nawe radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Jean wiriwe neza
Wiriwe.
Urakomeye?
Urakomeye nangu.
Ye, turakomeye. Ngaho rero tanga ubutumwa bwawe nawe.
Mbe ndamba ni byiza bose. Parisine ariko nuko mengo ntibazaba bikurikiza.
Kubera iki?
Kubera nta volonte hari kuganira bamwe rawo na nkuyi mugibashijeho bose ntiba wizeye kandi bemera kudahuganira hanze y'Urundi. Nico kibazo mbona gikoro gihari. Ego kwere. Naho ndi babama yavuze neza ijya jambo twarisine. Gusa nuko impanuro mengo ntazobumva abategetsi bacu
hanyuma se mwebwe abarundi ubwobwe muvuga ko mushaka ibiganiro abategetsi ntibaba babyumva
barabyumva ariko ibyo bashaka rumva ntibijyamwo bose usanga ari bikomeye bamwe nk'abari hanze kumva ngo ntibazojyamwo urumva ni bitabigora
urakeka ko abategetsi ntibaba bushaka batumva abaturage batumva abanyagihugu
ntibabumva kuko yaba bumva baba baraganiriye ibi byose ntibyarinda kuba
Jean urakoze
murakoze murakoze
noneho duhamagare James. James, wiriwe neza?
Niriwe.
Urakomeye?
Ego, murakomeye namu.
Ye, turaho rwose. None suri hehe James we?
Ngaho kumutakura.
Ye, komeza.
Ego, bwa mbere ngashimire vwa d'Amerika kuri kanya idasubira kuduha ngo dushikirize ibyumviro byacu.
Nuko nuko.
Manonge ndamutse n'abarundi bose aho bari ubuzima butandukanye. Amajwi nagomba ashikirize kubanza ku cyegeranyo cy'inama nkuru yawe ni yarayishikirije. Kubwanje mbona umenga nta kamaro bifise cyangwa undi mwanya ukamenga birafite akamaro ko twihweje impande zibiri zareko zasamirana ibyo bagerageje kuziha ijambo tukumva imwe n'urundi ruhande kuko nubivuga ubona yuko ibyo biganiro koko atabizoba atashaka rihari muri leta baravuze yuko badashobora kuganira na Senared Senared nayo iravuga ati mwanka mwemera ibiganiro bitegezwa kuba nuvuga yuko rero mu gihe bariko baranyinyano bariko baragira ibintu bitaza ntibize Nuba yuko nitwebwe abarundi tuhahombera
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika noneho duhamagare David David, wiriwe?
Kane, murakoze ko musaze mu kiganiro muri Isanze,
y'Amerika. Yego. Ngaho rero nawe umwanya ni uwawe.
Ego jewe natahuye ibyo Perezida Obama yavuze kandi mwabidusobanuye magize neza. Ariko ari gihe biboneka yuko mengo mwo ba uwaba yamusiguriye yuko mu Burundi bicika bafatiye kuri vuga gukora. Bashobora kuba bashatse kwerekana ko ari genocide iri kirategurwa ariko ntako biri.
Hari jambo genocide se yigeze avuga?
Kandi oya kuko
none se kuki muhimbi?
Ntagiye avuze kuko gusa bavuga yuko avuga imvugo zituma abantu bacanamwo. Mugabo uri kurabiraba neza kuvaho rijya jambo rivugiwe umutekano uri kuragaruka jyaho ndi muri komine muha na twaraye neza ntangorane yembona biriko bigenda neza. Hanyuma rero je nkabona ibijanye n'ibiganiro byo babyiza mugabo bibaye nuko ubwo rundi ruhande ruhanganya na leta rusigeza kwanza kwemera yuko hariho uruhara rufite mu bwikinyi buri kubura kugwa kuko hariho n'abapolisi bariko bararaswa kandi tacu bazize.
Noneho duhamagare Simbizi wiriwe?
Ni sawa twashimye.
No kuri hehe se we Simbizi we?
Gitega
mumeze mute?
Ni sawa twashimye kuri n'amahoro.
Nuko ngaho rero nawe umwanya ni uwawe.
Nakamba kugira icyo kije nyine kubo nyine izyo biganire hagati ya leta na SNLD. Arabukuntu bo cyangwa ibyo biganire bigira ngo tugucose gitlo nk'amahoro hashobwe n'igitega cyo mu mahoro. Tubayeho neza prima twashima bumva nakoma gutera kamo ruhande rwa leta n'ubwo ruhande rwa SNLD barayaje mu biganire bahama igihugu kije umutekano ntange.
Ye urakoze cyane. Ye radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tube duhamagaye Steve. Steve, wiriwe neza?
Wiriwe, amakuru yanyu, umenyesha amakuru.
Amakuru ni meza Steve we, nawe se?
Ego, ni sawa cyane, ni sawa.
No, kuri hehe?
Bo, ndi Bujumbura.
Yee.
Ego, nagomba gutanga igitekerezo cyangwa se icyumviro cyanje ku makuru ari ava mu Burundi. Ego, twebwe turasaba cyane yuko leta yogerageza ikajya hamwe nabo bantu bakavugana bagashika ku ngingo ishobora gutuma mu Burundi tubona amahoro arambye. Nk'uko Perezida Obama yabivuze, Burundi ni igihugu cyiza cyane. Turashaka rero ko ubwo bwiza bwacu bw'u Burundi tutabuhungabanya, tugume mu gihugu cyiza kirimo amahoro. Twasaba rero yuko by'ukuri bose bakwikubita agashyi impande zose ari zibiri, ku ruhande rwa leta no ku ruhande ko batavuga rumwe na leta kugira ngo bashobore kujya hamwe bakore ibiganiro kugira ngo turonke amahoro mu gihugu cyacu. Haba turashima cyane ukuntu umukuru w'igihugu yavuze ikirundi neza.
Amerika.
Ego. Asha, ni ukuri turabona ko bitayeho Burundi cyane bagerageze kugira ngo turonke amahoro. Ego.
Steve we, urakoze cyane.
Murakoze namwe, mugire umunsi mwiza hiye.
Turamushimiye mugenzi wacu Thomas Kamiri n'abatumire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bakomeje kwitabira ibiganiro byacu bavuga ku ijambo President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagejeje uyu munsi ku Barundi ku buryo bw'umwihariko abinyujije kuri video ku ijwi rya Amerika. Ni ijambo twatangiye kwagezaho mu gitondo uyu munsi, nizeye ko benshi mwaryumvise. Ni ijambo kangurira Abarundi kunga ubumwe bubaka igihugu cyabo bareba kazoza n'ineza y'abanyagihugu bose. N'ibijambo kandi Perezida Obama yasabye Abarundi ko bakora ibiganiro bikabera hanze y'igihugu kugira ngo n'Abarundi bari hanze y'igihugu babigiremo uruhare. Namwe kandi dukomeje kubatumira kugira ngo mutubwire uko mubona iri jambo rya Perezida Barack Obama ndetse n'uko mubona umwanzuro wafashwe n'Inteko Rusange ya ONU ejo bundi kuwa kane isaba ko ibiganiro byabaho ari ibiganiro bidaheza. Ni jambo kandi Perezida Barack Obama yavuze mu gihe akangurira Abarundi kureba ibihe banyuzemo mu bihe byashize bakareba kandi n'uko isi igenda muri iki gihe. Ati kazoza k'abana banyu kari mu minwe yanyu Abarundi. Turabashimiye ubwo na hejo nabwo tuzakomeza kubagezaho ibijyanye n'iri jambo rya Perezida Barack Obama ku ijwi rya Amerika. Kuri mikro muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mugire ibihe byiza.